Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakire mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Mwiri wabandi mwaramutse cyitiramo bakunzi muri ko mukurikirana makuru mwateguriwe n'uruganda yagakuri no genekereza. Kazi makuru yacu uno munsi adasanzwe makuru agizwe n'ingingo imwe rudende iyo nayo si yindi. Iminsi 12 irarangiye umunsi ku wundi leta ya Kongo hari intwaro rusangi iciye uburyo bwituma tumanaho amakuru internet no kurungika ubutumwa bugufi SMS. Mbega iyo ngingo hari ingaruka mbi yagize ku buzima bw'impunzi z'abarundi zegeranirije umuseruko bw'ico gihugu. Ngibyo byo tugiye kurabera hamwe muri kino kiganiro mwateguriwe na Serge Bisimwa nawe mu ya Karoni narahazwe ange kukibashikiriza. Nkuko nababwiye mu ntango, leta ya Kongo yarafashe ingingo yo guca itumatuma nta makuru hakoresheje uburyo ngurukana bumenye internet no kurungika ubutumwa bugufi SMS ku mihara yose ikorera mu ico gihugu kuva ku igenekezo ya 31 kigara mu mwaka uheze. Iyo ngingo yagize uruhara rukomeye mu guhungabanya ubuzima bw'impunzi z'abarundi zegeranirije mu buseruko bw'ico gihugu. Si ku mpunzi gusa n'abagira neza bafashe izo mpunzi niboherezwa n'iyo ngingo kuko batagishobora n'ahantu amakuru hagati yabo kugira bashobore gufasha izo mpunzi bikwiye. Fose nibiza rongo impunzi z'abarundi ziba mu ikambi ya Rusende yabwiye mugenzanje Alexandre Bizimana ko atakirwa nk'amakuru y'abagira neza bafasha kugira nawe ashobore kumenya ico abwira impunzi arongoye. Mugitariki ya 15 y'ukwezi rikiregereza amakenga mu mpunzi ni menshi kuko atamakuru bararonswa yitangwa y'ibifungurwa kuri iryo kenekerezo biturutse kuri iryo cibwa ry'itumatuma naho amakuru. Izo mpunzi zimenyesha kandi ko no kumenya amakuru y'ababo bari hanze y'ikambi bitaborohera kuzahora zikoresha nayo ubwo guhamagara bukaba buzimbye. Bamwe babiyagiye Aimable Kavunja Paul.
Murashaka kutubwira akazina kiwanyu naho turi muri uyu mwanya?
Kazina kanje nitwa Fatu Julienne, ndi mu kambi ya Rusende.
Leta yarafashe intumbero yo kugara umuhora wa Vodacom muri iyi minsi, mwe mwavyakiriye gute nk'impunzi?
Twavyakiriye nabi gose kuko uwo muhora waradufasha cyane, twarawukoresha muri Facebook, muri WhatsApp n'abaturungikira amahera muri Mpesa, vraiment ubu rero uratugora cyane.
None ko yakimuza abatelefona ngo mumenye ukuntu bifasha?
Utelefona si kibazo, ariko rero uburyo ntabwo dufise, nta mahera dufise yo kuvuga ngo tubatelefone.
Umurasaba iki leta?
Dusaba leta yuko yokugurura uwo muhora wa Vodacom yobakoze kabisa.
Abo batuye mu ikambi ya Rusenda babwiye Kavunja Paul kandi ko no guhanahana amakuru hagati yabo mu gihe hari ikibazo bitaborohereza kuko ibiciro byo guhamagara bihanitse, nayo uburyo bahora bakoresha bukaba bwarugawe. Ku rundi ruhande n'abakoresha uburyo bwo kurungika amafaranga ku telefone ngendanwa Mpesa baridoga kuko ubwo buhinga butagikora neza. Ibi navyo bikaba byabafasha mu kubika amafaranga yabo neza.
Ego cyane, aho turi ni mu nkambi ya Rusenda, tukaba turi impunzi kuri bicumbarire. Nubwo ko hari intambamye kubera ko leta yafashe ingingo yagiye kutubamaza kuko dufite abacu bari bagiye gukorera mu karere ka kure, tutuyaga dukoresheje WhatsApp mugabo kugira ino saha ntabwo tukiyaga kubera ko ntuzeye connection atayihari. Twasaba leta ko yokugurura connection kugira bikundike tuyage n'abagenzi bagiye kurera mu burere bwa kure.
Kubera iki mutoba telefone?
Kubera ko ntuzeye amahera acaba menshi kuri Vodacom, kubera WhatsApp yari dufashije kuganira nabo kubera ko twagitsiva tubasha turonka iminsi myinshi kudukoresha WhatsApp.
Tubamenyeshe ko iryo cibwa ry'itumatuma naho amakuru ryibonekeje inyuma y'aho amatora rusange yabaye ku igenekezo rya 31 arangiriye rikibandanya n'uno munsi. Amakuru yacu naharangiriye, mwakoze kuyakurikirana kuva mu ntango gushika here. Serge Bisimwa ayoboye na Yakobo Kahura yabateguriye ndamukengurukiye cyane. Maria Caroline nahazwe nabashikirije, mbifurije kuramba naho ubutaha.